Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa mbere tariki 19 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Mundikije. Kuma genekezo ichenda na chumi uku kwezi kwa tatu aba gumya banga mugambwe sende DFDD uri ku butegetsi barafashe ingingo yo kugena perezida Pierre Nkurunziza imboneza ntayigayezwa iyo mugambwe. Umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe Evariste Ndayishimiye yarahaye ikiganiro amenyesha makuru mu ndwi iheze maze araheza aratanga umuco kuri iyo ngingo. Yamara batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi bavuga ko iyo ngingo ifite intumbero yo kugumiza perezida Pierre Nkurunziza ku butegetsi ubuzima bwe bwose. Reka twumvirize insiguro yatanzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD umushikiranganji Evariste Ndayishimiye.
Rero uno munsi abantu nibareke gufata iyi ngingo bacye bayifatanya n'amatora mu 2020 ntibayifatanye n'ibwirizwa zingiro. Iyi ni ngingo umugambwe CNDD-FDD wafashe nk'umugambwe mu mugambwe. Rero ntidushobora gusa dufatanya n'amatora azoba mu myaka izokurikira.
Mbeko kubwanyu iyo ngingo ishise insiguro nki aho bahari isano ifitaniye n'amatora kamarampaka yimirije canke amatora y'umwaka w'2020 mbega iyo ngingo ishise ihengaruka ku batitse barongoye uyu mugambwe mbega iyo ngingo ishise ihengaruka ku yindi migambwe itavuga rumwe na leta. Kuri ibi bibazo rero byose twatumiye incabwenge cyane zitatu twatumiye umushyirantahe Paul Nkunzimana akaba kandi ari umukuru w'umugambwe PTD twungurana ni mu kibanza citeka PDT ni ukuvuga Parti des Travailleurs et de la Démocratie umugambwe w'abakozi na demokrasi. Muriwe neza Paul Nkunzimana. Murakomeye.
Ego turaho mukuri.
Ego turi kumwe kandi na Professeur Libera ntibashira kandi yigisha muri kaminuza Université Libre de Bruxelles aho ni mu gihugu cy'Ububiligi. Mwiriwe neza ntibashira kandi.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Ndamahoro ndamahoro.
Ego turi kumwe kandi na Professeur de Gracias Ntahamira akaba ari Bujumbura Burundi. Mwaramutse neza Ntahamira.
Mwaramutse neza. Ndamahoro namwe.
Ndamahoro turakomeye.
Okay, twebwe nuko.
Yego, reka rero dutangure kuri mwebwe Ntahamira ingingo nkuko muvyumvise ingingo y'abagupyamanga yo kugena perezida Pierre Nkurunziza imboneza y'umugambwe ntayegayizwa mwebwe muyiha iyo siguro.
Bon, nyaza ko ari ikintu cyoroshye cyane. Umugambwe imigambwe ngaha mu Burundi irigenga yose kandi irafite amategeko yo gukurikiza. Ingene umugambwe witwara na ingene utora abakuru babo birasanzwe bisanzwe byasanzwe bisanzwe cyane. Iyo ni ingingo y'umugambwe nibaza ko atakintu gishasha kiri ngo kigitangaza. Ikibi ni uko umuntu yaba yibaza ngo ni ingingo iriko irategura inzira y'ibi na biriya mugaje abantu bashobora kwibaza. Iyo ikintu kibaye umuntu wese ashobora kwibaza ibyo ashaka nibi. Nibaza ko ingingo ifashwe n'umugambwe ingingo ifashwe n'umugambwe ya l'intérieur du parti donc nta gitangaje kirimo.
Ku bwanyu rero nta sano rihari n'amatora yimirije kamarampaka mu kwezi kwa gatanu canke amatora yo mu 2020.
Oya, ku bwanje ni ukuri nta kirimo kandi igituma atakirimo ni uko mu bisanzwe mu mugambwe barafise ukuntu basanzwe batunganya iby'imigambwe kandi birahari ukurikiza amategeko ngaha ibintu byose bigenda bica ku murongo bikurikiza amategeko. Aho umuntu yoba yibaza ati byo bihuriye n'amatora n'amatora aracasigaje imyaka ibiri irenga hanyuma ayereke ndoze ibya referendum ya constitution nayo n'ibintu absolument de comment dire de niveau national absolument souverain décision souveraine donc nta bihuriye n'uko umuntu kandi none bagiye gutora referendum murumva umukuru w'umugambwe ntarimo referendum nta byizambwe yinjiramo.
Reka duhere ijambo umushyirantahe Ntibashira kandi Libera mwebwe insiguro muha iyo ngingo y'umugambwe ku butegetsi niye?
Libera? Isiguro iki? mu Kirundi cyangwa no mu Gifaransa risigura umuntu abona kure umuntu afite imigambi n'imigabo y'ukubaka y'uguteza imbere igihugu ibyo navyo bigaserukira nivyo mu byumviro cyangwa mu majambo cyangwa mu nyigisho cyangwa mu mpanuro no tanga karorero mu Burundi nk'umugano wa Rudoviko kwa Gasore murazi mwese ijambo yavuze ipona yeje gutsinda iryo jambo yavuze nuno musi riraca rirumvikana riratawo rivuga ivyo uno musi ariko rahetse imyaka irenga 2050 arivuze nshaka gutanga karorero ku imboneza nyakuri n'umuntu abona kure agategura kazoza kugwaruka kw'ico gihe n'uruzokurikira icaka binovuga ntayigayizwa ntayigayizwa no kuvuga ko mu iyo mboneza ni izokwamara imboneza mu muri umugambwe wiwe no kuvuga atawundi mu umugambwe ashobora kuba ingome imboneza nk'uyo insiguro rero ndabiha ni ibintu bisanzwe kuko si byo uno munsi tufashe ngahera muri 2000 n'indwi igihe time mu munyororo watwara mu mugambwe CNDD-FDD yari integuro y'ibi byose turabona uno munsi asivuze ingene vyagenze mu 2010 sivuze ingene vyagenze mu 2015 ubu rero ko himirije ibi by'amatora ibirizwa shingiro tukaba twimirijwe n'amatora mu 2020 ni ibintu bisanzwe c'est tout un processus uno munsi rero bamugize imboneza ariko rero turaje kubigaruka ko kusiguro imboneza yuko atari imboneza dufatiye ku byumviro ku majambo avugwa kubikogwa
hari mushaka libera hariho ibyashikirijwe n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD bavuga ko hariho ingingo yafashe zikomeye zirimo kuvuza ku buntu abafasoni bibungenze eka abanyeshuri baje mu mashuri mato mato bakakuri gusa izo singingo zotumwe mu mugambwe nazo uwo mugambwe abanyamugambwe bavuga ko ari mboneza
hariho abashakashatsi benshi bagize ibyegeranyo barekana yuko ivyo izo ngingo zafashwe yabaye amajambo fatiye mu gisata c'indero abavyeyi uno munsi amahera batanga ararengeye kure cane amahera batanga ko Minerval ku bavyeyi hariho benshi bahasize ubuzima bitwa ngo agiye kubyara ku bundu bagaja mu bitaro bagasanga nta bitanda biriho izi zegeranyo byose rero birekana yuko ayo yabaye amajambo nta bari taye mu rudi batiteguye nta karusho kabonetse uno munsi abari mu Burundi gira barabibona mu gisata c'indero byabaye amahinyu c'était du populisme pur jus pour des raisons politiques politiciennes
ego me professeur Nkunzimana namwe mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo muha isigoro iyo ngingo yo kumugena president kugira ngo abe imboneza ntayigayizwa y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ego
murakoze twebwe ku mugambwe president Nkunzimana nami tubona yuko iyo ngingo ijanye n'uko umugambwe uringanijwe n'ukuntu ubona ukuntu ugira imigambi yayo n'ukuntu twari igihugu ariko umugabo icyo navuga ni uko uko umugambwe umwe wese utegekanije uringanijwe utereza kubahirizwa niyo uwo mugambwe ubibona uko kazi uko ari uburenganzira bwayo kaho ariko mugabo ivyo ntibive ibintu cya leta kuko muri iki gihe none usko muri iki gihe areze ni mwanya utari birebire rwose guverinoma irinjira mu by'imigambwe nyango nta muntu umwe atazi ukuntu muri iyi minsi hari imigambwe myinshi usanga yagabuwemo ibice bingahe basanga abantu ariko imigambwe biduka avuga yuko guverinoma yaratwaye umugambwe n'ibindi n'ibindi. Ibyo rero ni bibi cyane rwose kuko birakira yuko mu gihugu imigambwe ikora igakora nk'uko iyo ngene ivyumva ikiringaniza ngene ukuntu iyo migambwe ivyumva amategeko yayo ayo migambwe kandi igenderako akaba n'ikindi kibazo kandi abona ko ndavuga yuko izo bitoba za leta bitoba yuko guverinoma itovya na zinjiramo bize kandi n'ikindi kibazo cerekeye narayifite kuko umva iyo guverinoma igiye kwinjira mu bintu by'amadini cyangwa amadini akinjira mu bintu bya leta bica bituma igihugu gisambuka nacyo gituma twebwe umugambwe w'abakozi ba demokarasi perezida tuvuga ntituvuga tuti Burundi bwotuza kuba igihugu layike kuvuga atadini na rimwe kegamiye cyanke atadini na rimwe kinjira muri leta. Ikiganiro rero jende baba yuko kijyanye ibitwa turavuga niraza ko bijyanye cyane rwose n'ibintu byerekeye demokarasi. Jewe nkabona rero yuko harimo demokarasi mu bice bishika nka bibiri, ari demokarasi politike akaba na demokarasi sosiyale. Naza kuvuga n'ubuyobozi ibyo umugambwe wacu perezida tumwira ni ubutegekanya kubyerekeye ibibazo byose byerekeye iki gihugu. Ibyo byerekeye demokarasi politike byarayifite nabivuze byerekeye imigambwe. Ura ntibishoboka yuko mu gihugu ushobora gusanga hariho imigambwe usanga ifise ngo nyakuri ya mbere, nyakuri ya kabiri, nyakuri ya gatatu, itari nyakuri. Ushobora gusanga umugambwe umwe urimo ibice bishya bitanu bitandatu indwi, ugasanga ma société civile ni uko nyine, ugasanga mu masendika ni uko nyine. Amasendika kandi umuntu umwe wese azi yuko amasendika afise uruhara mu byerekeye ubuzima bw'igihugu na cyane cyane mu kurwanya agateka n'inyungu z'abakozi.
Icyo ni ikibazo professeur,
hanyuma hakaba n'ibindi bibazo byinshi byerekeye liberté de presse, liberté d'opinion, ibintu ibyo ni byerekeye yuko abantu basa kugira inama uko babishaka, ibintu byose byerekeye uburenganzira bwo kugira imyerekano. Ibyo byose bituma yuko iyo demokarasi politiki ifise ingorane. Uvuga rero yuko icyo kibazo mabajije seke imboneza ntayigahezwa cyenda navuze yuko ivyo umugambwe ubibona yuko bigira uko umugambwe ashobora kubigira, ariko mugabo ntikibe ikibazo cya leta, ntikibe ikibazo cy'igihugu, kibe ikibazo cy'umugambwe wonyine gusa nk'uko imigambwe yose yategerezwa gukora nk'uko ivyumva. Ayo mababi, ayo manyakuri n'abatari nyakuri n'ibintu byose amasendika,
ivyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose Paul muri ko murashikiza,
bigashobora gukora nk'uko abantu bashinze ayo mashyirahamwe bashinze iyo migambwe bavyumva.
Yego, icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mwavuze, ariko professeur mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose Paul Nkunzibana, ikibazo kivuga ko hari imigambwe myinshi yigaburamo kubiri na société civile, ugasanga kenshi na kenshi harimo imice myinshi. Icyo ni ikibazo umuntu yo kwicarira eka tukagitorera umunsi kugira ngo turabe izo ndyaneka nayo eka iryo kumirirwa ryamariye muri maroganizasyon nka yose mu Burundi, haba imigambwe, haba ayo mashyirahamwe. Icyo ni ikibazo tugaruka ko, ariko muri iki gihe reka tubanze duhe ijambo umuntu wanyu uri Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe Peter, mwiriwe neza? Muratwumva Peter?
Yego cyane ndabumva.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Icere Itaraki.
Itaraki? Ego, muri hehe?
Gitega mu Burundi.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane ku ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza, imboneza ntayegayezwa y'umugambwe. Duga ku ijambo, ikibazo icyumviro.
Icyumviro.
Yego.
Iyo ngingo twe twarayishimye cyane rwose kuko umugambwe wose ufite ibintu bitunganiza ukwacu, ugaheza ukabona yuko wowe ubigenewe babikwiye, kandi natwe ubwanyu ariko turabishyira kuko tugerageje kuraba mu makuru y'ibihugu bose bamaze gutwara Burundi. Ntawe ni mukuru w'ibihugu bamaze gukora nk'ibyo uwo mukuru w'ibihugu wacu Pierre Nkurunziza yakoze. Ntibyigeze biboneka aho tumara imyaka hafi cumi irenga turi mu mahoro, umuntu yitembereza agira nteka icyo kimwe cyose akironka. twese twabishimye cyane kuba baramutoye kuba imbonezo ni imbonezo kweri arabikwiye hanyuma abandi nabo batya nk'ashinzi icyo babyankira inkaba niyaza yuko ahubwo nabo boraba neza igituma babyanka kuko twebwe turabibona
ekomereka tu hijambo de jambo professeur de gracias inkamira gira icavuze ku byo mushikirije mu kanya gatoye cyane gose
yego cyane nje ndakunyarukiriza bo mu byukuri nibaza yuko ibyo turiko turavuga birumvikana ku muntu uwo ari we wese yavuga urabona nka libera yavuze ngo aravuga icyari cy'imboneza aravuga icyari cyo ntayerezwa yego n'uburenganzira bwiyo z'uko bivugwa byumva mugabo nibaza ko ngira ngo aheruke Burundi kera urabona iyo avuze ati nka rwa gasore ibyo nta minsi yamaze mu Burundi bari bamaze kubona yuko ahageze baciwe bamutwara ubwo nyene na Nkurunziza baramaze kugerageza kenshi kubera bamaze kubona ibyiyumviro byiwe kugira rero ibintu byo umuntu ariko aravuga ngo ibigeze ngaha iby'ukuri n'ukuraba iminsi tumaze igera ku myaka 15 hafi ukabona ko ukuntu abahutu n'abatutsi babanda ukunda abarundi bumva ibintu ukunda abarundi bumva ukuri ugatubona ko hari ikintu cyahindutse iyo rero Libera ariko aravuga ibintu byo mu 2010 na 2015 byari kumvikana iyo asubira akamanuka gatoyi agasubira inyuma nyuma akavuga n'ibindi kuko ibyo mu Burundi byatanguye kugorana mu 2010 gusa none se ngahabwira tuvuge kahise k'igihugu ngahabwira ngo tuvuge ibintu bigezweho kuko umugambwe wese bose urashize ukuntu witunganije ibyo n'ibintu byumvikana cyane rwose kandi umugambwe rezo ugafata ingingo nk'uko byumva upfa kuba uri mu mategeko nta kindi ibyo rero ndibaza ko ataho bihuriye no kuvuga ngo imboneza cyane hanyuma rero nagira nishure kuri Imana Paul yavuze ukuri rwose cyane 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 ngaha adiferensi ya demokarasi politike demokarasi sosiyare yego setenema ndibaza yuko umuntu avuze ati nta madini akwiye kujamwo urabyumva nta madini akwiye kuvamo donc il faut absolument kudefenda la laïcité ibyo ni uburyo rero ndidakora absolument laïcité nta madini akwiye kujamwo imbwaba ikintu noza ngagaruka ko n'ibindi bita nyakuri ibyo bintu by'ingorane bifite mu migambwe biva kuri bene migambwe wonyine urabona mu muryango hama hariho hari ingorane igihe Serugo adashobora ngo atore umuti ingorane aragira ingorane akitugira n'umukenyezi wiwe akazigira cyangwa n'umwana wiwe ugasanga ibintu biri hejuru hasi hejuru kandi aho nta wundi murano ndaza kubeshya ngo ni nakayadi mu migambwe rero hariho abayitwara akaba n'abayigize muri icyo gihe batanguye gucwana bamwe bakaza abandi bakaza hariya ntibashobora kuvuga ngo ni nako yabigize ngo ni leta yabigize ni ukubanza kuraba nyine ubwabo igituma kuko umuntu agiye gucwana nawe agashobora n'ubundi bumvikana ko bishobora kwangana donc ibintu by'ibice mu mirambwe nibaza ko atamuntu yabwira umuntu abyegeka ko atari mwene byo byavuye kuri gestion interne hanyuma rero nagira mvuge kuri uyu Peter yarageze kuvuga aravuze neza cyane aravuga ati ni ingingo nziza cyane kandi iva mu mugambwe umugambwe wose uritunganya kandi aho icyo biva ko biva kuri ibindi byiyumviro nabivuze kare murabuye by'abana bavuka bagakura bakavugwa gusa hakaba n'iby'abana biga bakiga gusa naho Libera yavuze ngo si byo cyangwa aheruka ino kera jewe ndafite abana b'abuzukuru bavuka banavuka kandi nta kintu murarinda kure barabizi
reka duhe n'ijambo rero reka duhe n'ijambo Libera ntibashira kandagira icyo uvuze ko ucimbura cyashikirijwe na Peter Itaraki
mukene gato Peter Itaraki ni po icyo mudo bivuga ko nuko atamahoro ariho notanga karorero ngiranoze Peter ntabyazi cyangwa ntaravyumva witwa Simon Bizimana yoba yarayapfuye kubera yatotejwe uyo Bizimana akaba yanze kwiyandikisha mu matora ndakarorero ntanze aho sinirwa ndavuga impunzi z'abarundi kuri intwaro ya Peter twari tuzi yuko atamuntu azosubira guhunga hafi ibihumbi birenga amajana ane by'abarundi byahunze hanyuma rero urumva Peter aho yihendera no kuko avuga ko ari amahoro nta mahoro ariho ikindi ibyo yakoze uyu Nkurunziza nyine Petro Nkurunziza mukuru w'igihugu cy'u Burundi nuko uno munsi u Burundi buri mu bihugu bya nyuma abikenye abarundi baguwe tuno kwira Rwanda bivuga cyane n'ibintu abarundi bose bazi icyo nagomba guhereza ko kwikizokiza u Burundi nuko aba twitwe twiswe ngo twarize turi imboneza z'abarundi twovuga n'ukuri tukavukunda uko biri kuko abarundi batwumviriza nibo bafise ukuri nyakuri baravye ingene babayeho no mu ncamake rero imboneza nyakuri ntiyuko arafatwa ingingo imboneza nyakuri ibonekera mu bikogwa n'amaresulta ubu no munsi rero mu Burundi n'amarira yari amarira menshi nta butungane buriho mon collègue Nkozimana yabivuze mu byerekeye bonne gouvernance ni façon générale et resulta rero z'uno munsi ntabwo bisa bisana n'uko imboneza Nkurunziza ari imboneza yo bantayegayezwa nivyo umugambwe wiwe urashobora kumugira imboneza mugabo ntaca bimboneza kuko umugambwe wabifashe ibonekera mu bikogwa
yego reka duhe n'ijambo professeur Paul Nkurunziza agiye cavuze nawe nyine kuvyashikirijwe na munywanyi itaraki Peter mukanya gatoyi cyane
ego murakoze Fredy ariko nashaka kuvuga yuko waje ukunira mu kanya yuko hari ibibazo ngira ngo byosubirwa mu kindi gihe gukora yuko ngo bitajanye n'ibyo turiko turahabya muri iki gihe ega kuvuga ukuri noneho nanoneho n'abandi ko turayaga abandi bazigarutse ko haba kuzekeye amagara y'abantu haba kuzekeye amahoro umutekano n'ibindi umva izerekeye imigambwe n'ibintu bihambaye cyane rwose kubera yuko umuntu wese kubera iyo ngingo yafashwe abantu bashaka kugira ubwoba yuko ishobora gutandukira guverinoma bigatandukira leta nje navuze kuba gitangura yuko ibyobonye byoba iby'umugambwe gusa mugabo ntifatire leta ntifate guverinoma ntifate imigambwe nkuko ibintu bimaze imyaka itari mike biba ego ku by'ukuri bo ijeke imigambwe ego imigambwe idafise abanywanyi idafise abayirongoye ariko mugabo urumva guverinoma nayo ifise umugambi wo kugira ngo demokrasi iyo demokrasi politike nariko ndavuga iyo demokrasi politike ntihabe kugira ngo habe intwari y'umugambwe umwe gusa ibyo nabyo ntibishoboka kuko urumva abantu benshi mu Burundi ngira ngo mwese murabizi nta muntu atabizi avuga yuko ibice birenga 80% by'abarundi bakenye bakoresha barasha no gukoresha na dolari imwe n'ibice 90% ahubwo bakoresha ubusa 0.05 by'idolari ku munsi uba ubukene ntanye uba narogwe imigambwe nabo nyine benshi barakenye nacyo gituma baca babahendahenda bakabaha ibyicaro bakabaha amafaranga n'ibindi kugira ngo basambure imigambwe ego nivyo gawe yavuze uko biva ku banywanyi
ariko cyane professeur Paul Nkurunziza icyo kibazo
uko ikeneye uko iyo migambwe idashobora kubaho
icyo kibazo cyo migambwe yose yo mu Burundi
guverinoma niyo yateza gukingira demokrasi ikereka kwishaka mu migambwe naho anyamigambwe bakenye naho benshi bifuza kuronka ibyo bafunga kudiriza benshi aho
ariko professeur Paul Nkurunziza imigambwe yose mu Burundi irafite icyo kibazo cyo gucanamo
uti
imigambwe yose mu Burundi irafite icyo kibazo cyo gucanamo mwabuze nyakuri
gutyo uba ni guverinoma ko irabikeneye irakeneye yuko abanywa ari imigambwe bacanamwe kugira ngo imigambwe ntishore kubaho gushobora gukora nkuko yatanyeza kugira yatanyeza gukora ku migambwe yayo kugira ngo kukura yuko bagenda bagafata nk'abantu ati bo wewe reka ndaguha ibi n'ibi ndaguhe igiti kinini cyangwa ndaguhereje amahera wewe ano n'umugambwe muri yindwi uriko widoga yuko warayiwutwawe warawugiye urumva rero ivyonye izo nizo abantu nizo twebwe dutinya yuko ivyo bintu bishobora gutandukira guverinoma kugira ngo ibandanye none ivyo yaho rikora hanyuma itume ni ijo yazo z'imigambwe bibandanya bicitura bisubira inyuma hariho na liberalismu za kibo hariho umuntu yaraye asandaje n'iki kuko bose kwinjira mu gambo uba izo ni ngorane rero uba kuko demokrasi ntishoboka mu gihe hakoreshwa inguvu uvuga ati wewe usa kwinjira wewe usa kugira ukuntu kuri oya muri demokrasi umuntu nkuko nako ndabivuga umugambo umwe wese uritunganya uko byumva
kuri icyo kibazo nyene mu kanya gato cyane rwose Paul Nkunzimana tukiriwe
ama imigambwe yigenga societe civile uko nyene amasendika hari amasendika nicyo gihambaye mu ntara ya demokrasi sendika yo iri kwirwanira inyungu z'abakozi iri kwirwanira inyungu z'abanyagihugu iba iri ko irwanira inyungu z'igihugu
kuri icyo kibazo mwakigarutse ko mushya na Paul Nkunzimana kuri icyo kibazo mwakigarutse ko reka ndakubaze mu kanya gatoyi
kugira manifestation n'ibindi
mwavuze abafite uruhara mu kugabura imigambwe mu gihe nk'umugambwe uri ku butegetsi nawo nyene urimwo izo ngorane twabibonye ko ari abigabuye mu kubiri mu 2015 abari nyuma yavyo bo ni bande baca baba nk'umugambwe uri ku butegetsi nyene
erega nubundi uba erega ari ikintu nshaka kukubwira Fred n'abari kwa twumviriza burya mu migambwe urashaka usanga hariho izo bikaje bita amafront ni ukuvuga ushaka usanga harimo abantu batari hamwe kubera yuko basangiye ibyumviro cyangwa basangiye programme cyangwa basangiye ibindi mugabo ugasanga harimo abantu benshi batandukanye kubera yuko binjiyemo kugira ngo barondere ibiti kugira ngo barondere ibibabeshaho kugira ngo barondere amatungo hakaba rero hashobora kuba nko ku kibazo kitari kiriya ushobora gusanga abantu batandukanye naho rero ushobora gusanga no mu mugambwe bisaba ko uri ku butegetsi naho usanga izo ngorane zirimo kuko usanga ari nk'ibibazo byinshi ariko ugasanga rero nkabike batari babona icyo
kintu
nicyo gituma rero ushobora gusanga naho nyine hashobora kubamo izo ngorane
liberali ntibashyira kandi icyo kibazo cyo kugira ngo habe demokarasi itsimbatare habe imigambwe myinshi n'ikibazo gihambaye cyane rwose mu nzira ya demokarasi ariko nk'uko biko birashyikirizwa hariho nk'abantu usanga bari inyuma nkuko bivuzwe na Paul Nkunzimana abantu bari baryanisha imigambwe ku bwanyu abakora ibintu byo kujyanisha imigambwe nk'abandi
ni ngoro nziza akarere notanga na ni ico kibazo cyo kubaza mu kolege Nkunzimana uvuga uti CNDD yacitse mu kubiri mu 2015 na nabicishijemo ndavunagura ibyo byose byategura ibi byarahe bibaye kuko abangajwe nabashaka yuko haba alternance mu mugambwe CNDD yuko hariho abandi bagumyabanga bashoboye kurongora igihugu mugabo rero kubera byari ko birategurwa yuko nkuru nziza mugira imboneza yigira imboneza nahegayezwa yarangaje abo bakoranye umugambwe wiwe ucucikamwe ibice nibyo navuze mu 2007 amatwa dusumira avuga yuko muri CNDD ntihamira yompinyuza sinzi ko abizi bari bumvikanye yuko bari barabisanya imyaka itanu iheze arico gituma Rajabu yafunzwe kuko yararamukiwe mu 2015 abangajwe bose abitwa les sondeurs nabashaka gutsimbata demokarasi bagashyira imbere umurongo imigambi n'imigabo ya CNDD bakiyubaka kuyo batsimbata demokarasi abo rero baciye bangazwa kubera hari ko arategurwa nkuru nziza ariko arategura yuko abimboneza eternel nayigayezwa urumva rero bivyo birajanye
neza
cyane
kandi gatoya cyane bose
ku yindi migambwe ibintu bivyumvikana cyane ba acha se divise pour gagner
ego me mukanya turahijambo Jonas ariko ikatubanze
ntigira nguvu nyinshi baci yacagira imigambi yuko camwe imigwi imigambwe anyakuriranya anyakuriza imigambwe
reka tuhijambo Deogracia Sinkamira nawe agira icavuze kuri ico kibazo imbere ko duha ijambo Jonas munyarutse cyane gose mukanya gatoya
je ndakunyarukiriza birurushe gose cyane then andanwe ngira ndikumbugana nabantu bumbi bindu bihari ko jiwe sinazikoribera ari mu CNDD-FDD kuko arabivuga cyane bya CNDD-FDD ko kumenga arabizi muri jenzi ko atabyazi na buhoro buhoro ariyumvira gusa hanyuma akapfa gusuka ngaho kuko umuntu yaduka akavuga ngo nkuru nziza niwe anyakoriza imirya imigambi mbe none abo banyamigambwe nta bwenge bagira ni bijuju urabona ariko bahana n'ubusa n'ubusa donge nibyo byose ndi kwenda bisubira ko cyane ariko ikintu no kubwira nuko muri CNDD-FDD nta nyakuri iriho nta nyakuri iriho ibyo turabizi neza ko atayihari niba wewe ayizi ngira ngo yoba yirimwo vuga ngigeze mu CNDD-FDD ibyo byose sibyo kandi aho yoba yagize iyindi CNDD-FDD yaba yariguriwe ibyo biri nyakuri donge rero ibyo ndibaza ko umuntu yobishaka akabigarukira ngaho ubwo ngarutse ku kintu yavuze ati impunzi yavuze ko ari impunzi 180,000 tena nkubwiye ngo subiza agatima mutwe kurakuze ibera bura ko turabizi hari izindi mpunzi miliyoni zirenga miliyoni n'amajyaruma 200,000 udashobora kuvuga mbe mupiki abo bose abarundi nkawe cyangwa ngabo bandi bose no kuvuga rero neza ukabanza kuvuga ukuri kuko udashobora kuvuga ukuri takamaro ko tujya ngaya ngo tuko turahari urumva rero ibibazo yavuze Paul ati ibibazo bitarimo ibyo uko ubwoba gutandukira iyindi migambwe yewe n'ukuri uyu mugambwe witunganije nta n'umwe ujijwe kwitunganiza
ndabona akanya kariko katujana akanya katujana kaduha ijambo Jonas nawe icyo kibazo nibaza ko tukigaruka ko Jonas mwiwe neza
ok jewe mahoro
mahoro muri hehe
jende mukayanza
yego izina ry'ikirundi
ningire imana
ok duga ku ijambo
icyo ntumva ni kimwe uko nyine bama bavuga yuko Burundi ngo bama bufite ngo buri mu bukene je ndavuga ko bukene buri hose mwanya migambwe n'abakene badasanzwe ahubwo umva bakenye imigambi bashaka gushikiriza abanyagihugu bose bagaca bashinga ijisho umugambwe CNDD-FDD nuko kuvuga umugambwe CNDD-FDD ni umwe mu migambwe myinshi irenga 10 n'iyindi kandi yategera kuba yitunganije nuko kuvuga akantu gakomakomanye muri CNDD-FDD bose bagatonda ko uri hajya kagatonda ko bato bitunganye kwabo bavuga ati twagize na akato mugize imboneza mu mugambi wacu bose bagatondamo bagati imigambwe yabo bakoya gupanga imigambwe yabo ngo batunganye nabo imigambi azereka abanyagihugu bose bagahundara kuri CNDD-FDD yigiriye ni ukuvuga rero ibyo byerekana ubukene bw'abanyamigambwe batagira imigambi ubundi CNDD-FDD ifashe umukuri kamugira ikamugira imboneza kuko babona icyo yabamariye nibaje mu mugambi wabo bitunganye ubwo bukene bw'imigambi batume baraba ibindi bihugu bashaka gutisha mu migambi ubundi ibyo bigaragaza neza yuko abanyamigambwe nta kintu batari cyo bakora batazi politiki ubundi umugambi ugize kiriya nabo bagira ikindi bagahanya imbere bajya tugahitamo ubundi rero igihe cy'umugambi umugambi uranguye bagaca bagitonda ko bose byerekana ko iwabo atamigambi bafise nuko bimeze niba bamugize imboneza urubanza rucikira mu kazu k'amatora ibi nabyo byo kuvuga ngo bashaka kumira ku butegetsi abanyagihugu nife turimo nife tumuha si ntabwo n'abanyamigambi kuko bigenda kose bone bashyira imigambi imbere tuyishime amatumuhundi tubahunda amajwi baheze bamukuriye ko iyo manda bavuga yuko ngo agomba kwigumiza ko none ko atagote aho yihahabwa n'abanyagihugu nicyo kibazo ngize mbaizo batumira imigambi baba berekana imbere yacu tuyikorere ko bareke ko babonda kubyimika by'umugambwe CNDD-FDD bagize kubera uyu mugambwe CNDD-FDD ni umwe mu migambwe myinshi
tego mereka zi jambo Professor Paul Nkunzimana agira icavuze yagire kandi n'icavuze ku kibazo cy'ubukene muvuze mega ubukene ntibwo wabuva kuri politiki y'u Burundi yamye kuva kera mu myaka irenga 50 bama mu ndyane z'umwanya wose mushana Paul Nkunzimana
Pego mrakoze, na mena na ya mila, chano shweke ya demokrasi sosiale, nuhomba, nisho tigeze kodi, jano kumisa negose. Yango, na umurumi atawana yuko, Burundi hariho ukene ntangere. Ayo ukene ntangere kandi ni nzego mpuzamakuru nyene zirabyerekana. Kare navuze uko Burundi barenga 80% arabakene. Burundi murazi yuko hari ubushomeri ntangere, ubushomeri haba mu bize, haba mu bakize. Hariho ingorane, hariho abavuze icyo amagara abantu. Ariko none nyizeke namagara y'abantu mwazi mwese yuko harimo ingorane zimwe zidashoboka zimwe zikomeye gose abantu baragwara ntashoboka mu buryo bwo kwivuza arashaka kugwara baragwara za ngwara ziterwa n'ubukene bw'amazi azakorera amashinya n'ibindi cyangwa byaje hariho n'ingwara zadutse ziriko ziravugwa za ntega n'ahandi hariho ingorane zerekeye amashuri yake yinyigisho ngira ngo ntabwo numwe atabona yuko cyacya kintu eko fundamentale kuzukuri icyo bigiteye ubwoba ushaka gusanga abana baheje umwaka w'icyenda barenga 1980 baje mu ibara batagira ibyo baje ejo mwahora ku mese ntabwo numwe atabona ko ari ngorane muri za kaminuza hose murabona ibyo bijyanye kandi ikoreshwa mu ngiro imigambi yerekeye bebe n'ibindi iyo bizose imigambi usanga ishiko ishiko mu ngiro ivuye hehe ivuye mu nze umuza makungu iba bizose ukena ariko ndavuga urabona ngo nikawa mu Burundi yahize mu minwe y'abanyemari gitwa cyiko cyagiye kinda gisubira inyuma izo bivuye hehe bivuye kumabwire ibanki isi yose ikigira mu gama ku FMI ni ishami ry'abanyemari y'abanyaburaya izo zose byo kuprivatiza byo gushya mu minwe y'abanyemari amatungo y'igihugu izo zose byo gufuta amashyamo ya leta izo zose byabona fabyagiye izo zose bya gushya gufasha abanyagihugu mu burane barimo
muri ko muvuga Paul Nkunzimana ko leta y'u Burundi yari kwiye kwanka iyo migambi ishikirizwa n'amakungu
n'amakungu niyo nyine ategeka urazi uko nashaka kubatabizi kumenyesha yuko ibyo byo kuprivatiza no kurikiza amashyirahamwe y'igihugu no gusaba amatungo y'igihugu byose by'inzahabu byose by'amanikeri byose by'amaterare n'ibindi ubu naho dusa ibitoro ibyo nizo byatsa kuba iby'abanyagihugu nizo byashaka kubatunga none ibyo kubera ko bitwagwa n'abaminisitiri national ibyo nyine ucusanga igihugu kigenda gisubira inyuma ikawa yahora izana ku bice bishami ubu nawe kwijana amafaranga y'agaciro gusha no ku 90% kwijana mu myaka imirimo ubu ibibonye byagiye akagirira gusha hamwe n'abanyagihugu icyo gifite kisaba bagihebye uba rero iyo nguyo njo nasavuze ati abanyamigambo bivuze ko nta migambo bafise none iyo migambo urivugira nk'ibi ndiko ndashikiriza ariko navuga kuva kare yuko ayi imigambo isigura yuko idashobora gushikiza ibyumviro ubwa mbere hoho hariho yuko abantu badashobora gushikiriza ibyumviro byabo imigambi hariho ingorane yuko kugira amanama hariho ingorane yuko imigambi idashobora kugira
yego kandi ndabona akanya kariho karihuta ndabasaba umunota umwe
none urumva rero imigambi irahari imigambi irahari ahubwo ingorane zihari icyaki ni uko ata demokrasi politiki ihari kubera yuko kugira ngo hashyirwe mu ngiro izo ngingo n'ayo mabwire ya banki y'isi yose n'ishyirahamwe ry'abanyaburaya n'ikigega mpuzamakungu FMI urumva rero izo zose
namwe profesor
ni uko imigambi idafise ukuntu idafise
uburenganzira ntibashyira kandi mukanya gatoya cyane rwose
rero demokarasi politiki rero demokarasi sosiyali kugira ngo ishyire kujya mu ngiro akiri ko demokarasi politiki ibaho
mukanya gatoya cyane rwose libera ntibashyira kandi icyumba cya Jonas cy'ubukene mukanya gatoya umunsi umwe
akanya gatoya cyane ubukene bwarabaye ndeze mu Burundi hanyuma abanyamigambwe nkuko mukorega ariko arabivuga Nkunzimana nta burenganzira bafise bwo gushyira ahabona ibyumviro byabo ngo biyamamaze berekane imigambi n'imigabo ikindi nagomba kuvuga ni uko imboneza ibonekera mu bikorwa mbega nkuru nziza mu myaka 30 bazomumenyera kuki bazomuvuga kuyiki mfasha karore ngumushinga ntahe bagaza heruka kwitaba imana turazi neza yuko les infrastructures uburundi bugendera kundo munsi ndanguru nziza we nyenera byivugiye no ningagaza byobatse nkuyo yari mboneza yari afise ikimwe bita vision imigambi n'imigabo no wanguru kwava ravuga ko runyaruka Nkurunziza yarubatse ama stade mu gihugu mugabo rero sindi kwa ama stade ariyo yari ni priorite iruhande y'amashure iruhande ibintu by'ibitaro
iruhande kwa amashure yubatswe
uri nyine ubworozi
muri ko muvuga kwa amashure yubatswe
amashure yarubatswe mugabo nibisaka abrazi komeye satasakayi mezi ndari mwiza ndari mwana amashuri arimo ndabarimo bagira nta bitabo biriho nta na programme bafise irashe moko rege ngozimana abikishijemo l'école fondamentale yabaye fiasco uno munsi muri poste fondamentale nta programme bafise amashuri munuze mu myaka imwe nta nibitabo bafise
ego mirabirandiko reka duhe ijambo umushyana he regulation sinamira nawe nyine agica avuze kuyashikirijwe na Jonas avuga ati ika imigambi irahari irashe abanyapolitike nta programme yabo bafise duga ku ijambo
yego ariko ngira mbanze ndagusaba ikintu kimwe nyakuru wa Frederic nokuri wantumiye uranda kanya nanje mvuge kuko sinza kumviriza abari kuvuga ama hano gusa ta kindi kirimo kuko jewe uburundi ndabuzi nibwo mbamwo kandi narabaye ngo kuva kera ibyabagaza n'ibya mucumbero n'ibya wira ndabitsi urabyumva ndashobora kubivuga ku byinshi cyane ubu rero iyo bandi bari kubaravuga bumva kanya basi mvuge gakwiye kuko mbona ari bo bari kubaravuga bonye reka mbandanye rero kuri ibyo by'ubukene jewe kiyugu nakubwiye ko ndakibamaze ngo iminsi myinshi ingorane zarabaye n'ingene cyatumye ndakibamo nkamara imyaka 20 byose birahari n'ibintu bihari biboneka mugabo jewe uko nakuze ndi ngahe Burundi gushika mu 1996 ndabuvuyemo nari ngaha nari mu myaka 48 donko ndabyibuka neza cyane donko ndabizi neza nk'ibyo byageze n'ingene nagarutse ndabisanga rero nasize Burundi bumeze nabi cyane kandi nabaye imwe kuva kera narabaye n'umutware n'amaye n'umudirekiteri jenerali ngahaye muri iki gihugu donko iyo ariko baravuga ngo abantu barakenye kandi baza ko ariko bavuga ikindi gihugu cyari kicyo ngaha mu Burundi kuko ubukene bwari buriho ndaho bisa bingana ndonda ngaha ubundi abandi barashobora kubara indubu zenya barashobora kubaho neza bagafungura bagatangurane n'imwe jabwo data nsomvuga ko ni bose ijana ku ijana mugabo ubunye abenshi bararabariye kandi barashobora kurima ibintu birakwiye hariho umuntu yari kwaravuga ibintu by'amashuri ibintu by'amashuri ndabizi cyane kuko nabyo nsanzwemo kuvuga ngo ngo amakani minuza ntaca maze ngo ikoro fondamentale ngo yarononye bo mbega ko bavuga iburundi ama ikoro fondamentale hose hari ngaha uni vudore yase ari mu bindi bihugu byose kandi nuko nitwa yuzi kuri iki programme ingorane zo mu ntango zirashobora kuhaba ibyo n'ibisanzwe umurimi mushasha utera amabavu n'ibisanzwe hanyuma rero kuvuga ngo amakungu niyategeka amakungu niyategeka kengira ngo yari kwavuga se umurundi perezida aho tumaze imbisi yose tugacuranigana n'amakungu kandi tuyatsinda tumaze gutsinda imanza zishika gute hanyuma akavuga ngo amakungu niyaza gutegera nga iyo kudata wanjeho nivo ekonomike hariho toujours des aléas qu'il faut toujours tenir compte urabona nk'ikawa icyavuze n'ukuri ni ukwemera nuko ikawa tugeze guproduza amatoni agera ku 60 kera turamanuka kuri 30 turamanuka kuri 20 nari nga ubungira ngo tugeze ku 15 kubera atabayitayeho mugabo hari ikintu cyo kunagura ikawa yari hari amaproje muri Banki Mondiale hari apapure 80 miliyoni z'dolari yatanzwe juste mu kugira ngo bashobore kunagura ikawa byo kubyumva ibintu ko biraza biba ari iby'ubutare biva mu gihugu niho tubitangura kubwimba niho tubitangura kubushora kandi ndetse n'ingaruka yazo byiza igatanguye kuza usanzwe uzi ko atama devize tukironga ava hanze ubu rero turayakoresha kandi tubize dukena n'abakozi bamwe bahembwa ipetoro irahari turafite indangurane imwe ihari ndetse yose urabona n'ibintu by'igihugu urabyumva rero ntakunze kuvuga ngo ngo nakango bazumumenyera kuki ngo bazumwibukira kuki uraze ibindi maze gukugwa muri iki gihugu mu myaka 15 bisumba iby'abazungu bakoze hamwe n'amarepublika atatu yakurikiranye aba ya micombero aba ya bagaza aba ya buyoyi amaze gukugwa ibintu bisumba abo bose kwari batatu basatanye umpeke ibintu by'icyambere cy'abanyagihugu ibyo n'ibindi bihari ibindi bishobora kuboneka uvuga ngo umuntu ariko arahakana niwe ndi kubwira n'ingurya umuntu arahakana ngo impunzi impunzi nizo muri 2015 gusa n'umuntu anyagwa ubwenge ngo bwamujyanye
yego mereka
uke uburundi turabuzi twese
yego tubibutse twese kamwe kamwe abandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Philbert niwe neza ndumva telefone ya Philbert nayo itari kurakora tukaza kuri cyo kibazo nyene mushya ntahe libera ntiba shya kandi mwavuze ibintu bisaba n'ibitaranguwe ibintu to kwibukira ko umukuru w'igihugu ariko abarundi nkuko mubizi benshi bavuga ko hariho ibintu byinshi president Nkurunziza ariko arangura mwe aho muvuga ko iki murasha gutomora neza mukatubwira igituma ibyo abarundi bavuga mwebwe mutavyemera
ikindi umukuru w'igihugu z'abashinzwe no gukingira abarundi umutekano bwa mbere navuze twavuze yuko hariho abantu barenga amayombo majana n'amajana bari mu bahunze kubera umutekano w'igihugu wabo wahungabanye icya kabiri no uko umukuru w'igihugu arashinzwe kumvikanisha abarundi kubashyira hamwe kuba abana bakiga ata ngorane nyinshi zihabaye uno munsi twabivuze nobwira abatwumviriza yuko hariho rwandiko kwerekana neza ingene ecole fondamentale
yego ico kibazo cha ecole fondamentale tu unkundi tuzokigaruka ko turabe ikintu amashuri yifashe ariko reka manze mpijambo umunywanyi ndira gatoyi reka ndagwe ijambo mukanya reka ndagwe ijambo inosa ndira gatoyi ndira gato inosa tuga ku ijambo urafite kibazo urafite kimuriro
n'icyubire hariho umutumere ariko bavuga ngo mu Burundi bazamuhora ariho abantu barifra ariko nahungukiya mbere amahoro ari mu Burundi cyangwa abake bajya bahungutse ingene bahasanze hameze hano icyo mbona aha uwo mutumire yavuze ngo ntashari kararangura igihugu cyose umupira gusa kibuga nayo yari yubatse ibitaro cyinshi abubaka n'amashuri ariko ni ibintu ariko barangura mbona ari cyinshi hano mu gihugu cyose hano kari karabona nta mutekano ahantu hitwa abantu baguha bahunguka bahunguka atamutekano uhari ariko nayo nyine arahunguka nyirayire amahoro nyine yasasigaye hano yavuze ngo yaramuteye ngo abe imbonesha irusi ndetse efuteje rero abo yatoye ko bahunze uburundi ko batawe igihugu cyacu kishatora abantu nibahungukana afatikanye igihugu cyacu bacubaka ni hano barabika ibintu bitoye imbere kandi bigende neza
liberani barashyira kandi musozere ku byo mwari kumuravuga igituma twahaye ijambo Innocent tuguma tumubura telefone y'intimara kanya kanini tuga ku ijambo rero libera mu nyarutse ariko
yego cyane gose ni nari kumvuga yuko umukuru w'igihugu ikintu ca mbere ashira imbere ni neza y'abarundi cyangwa ibigihugu biciwe ibyo navyo noze ni ibintu nka bine bikunya mukuru ni cyerekeye amahoro n'umutekano ku barundi bose icya kabiri ni ubutungane no kwita atari bwa ngonda gonde ku barundi bose ata wandya wangura icya gatatu nuko abana b'abarundi bateza kwiga bakaboroheza mu byerekeye ubumenyi kugira batekure kazoza kawo na kazoza ku Burundi icya kane nuko abavyeyi bashobora kuvuza abana babo atangorane zihabaye kugira n'ishure uyu aje kuvuga
sozera mukanya gato ndabona kanya
hagiye bose nagenda muri urundi nabivuze nagenda mu cishe Simon Bizimana niyo abataravyumva yazizike none twovuga no munsi ko hari amahoro n'umutekano umuntu azira kubera yanze kuja kwiyandikisha mu muri referendum
ayo namakuru maze gutohoza mushira nta hebira canke namakuru bumva ku ma réseaux sociaux yishwe kubera yanze gutora ivyo n'ibintu mushaka kwemanga kuri radio
neza cyane gose hariho video bariko aramubaza bamusambisha hanyuma twumvise yuko ejo yacikanye kubera yatotejwe
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika mu kanya tutaguha ijambo umushyira na Paul Nkunzimana ariko reka tubanze duha ijambo Elize mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri he Elize
kuri uno mwanya ndi mu gisagara cya Bujumbura
izina ry'ikirundi rinda
ngenda kuri iyo
duga kuri ijambo ikibazo kimbere mu kanya gato cyane
ego yewe ndafise numvuga ko ari intererano kuri iyi inoze kuri iki kiganiro cy'uno munsi ego nagomba mvuge ku kuntu nabonye yuko bisa nko mwavuze yuko ngo ku kuntu bagenye umukuru w'igihugu nk'imboneza y'umugambwe ihoraho ngo byo bafitaniye opposition ivuga yuko rifitaniye isano n'amatora mu 2020 novuga yuko atari byo ariko akundi nyene hama haboneka ingorane amatora iyo yegereje ahubwo nosaba abo bari mu migambwe itavuga rumwe na leta yuko nabo boraba ingene bitunganya bareke kuzoze barabira ku mugambwe uri ku butegetsi ahubwo nibitunganya kwabo kugira baze bitaba amatora naho nibama baraba ati ngo sendedefudedigizoku bazosanga umenga ahubwo na masu group ya CNDD-FDD kuko bobo ntabwo bazigera bagira ko bazogoma babona yuko ari byo ikora bobo badashikira ego ibyo nobaterera
ego me intererano ya Elize ngenda kuri iyo mushyana ya Paul Nkunzimana muyivuga ku iki
murakoze izo ndibaza yuko nagize icyo ndabivuga ko kuva twitangura ikiganiro ndashobora gusubira kandi kubibandanya kuko ibintu byerekeye demokarasi n'ibintu bihambaye cyane rwose kuko mu gihe imigambwe idafite ukuntu imigambwe iritunganije ahubwo ni bayireke yitunganye nyine kuko iyo umuntu ariko aravuga ati ibibazo ibi n'ibi n'ibi bituma n'ibi yoje bo iyo twiye nyo za ko fona masale arwaje kuvuga yuko ngo ngo nzo za ko fona masale go biri hose
zo nyo ikibazo cy'amashuri tuzo tugifatira umunsi
bajya ba iyo fende babitegeka babitegeka gutegeka gutegeka n'ubwo gushira mu ngiro burundi ashyo mu ngiro ijo iyo pene yategetse banki si yose nisha n'ikinyira FMI ariko uzurabe iwabo iburaya mu Fransa mu Bubiligi ECOFO ntayiriho umwana aheje umwaka w'icyenda abana bashe 180 ku mwaka bagenda mu ibarabara batafite icyo bazi ibyo ntabiriho uba rero nk'uko nabivuze kuva kare batwitangira ingorane zirahari kubera yuko
egome yuko Paul ndabura kanya kariko karagenda reka
imigambwe ishobora kwitunganya kugira ngo imigambwe ishobora kugira uburenganzira bwa manifestation kugira amanama liberté d'opinion amasendika kwikora amasosiyete n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile niko nyine
reka duhe ijambo
mbere yuko turangiza yuko
ikibazo n'ikibazo gihambaye cyane rwose ndaguha akanya mu kanya Paul Nkunzimana ariko ndabona akanya katujanye ikibazo cy'amashuri ikana porogaramu z'amashuri haba muri mashuri mato mato kaminuza n'ikibazo gihambaye tuzogaruka ko ariko mushya ntahe Deogratias Iramira kamukatewe abanyamigambwe n'umushya ntahe Elize ngenda kuri iyo mukavuga kuri iki mu kanya gato umuntu
ego cyane ubunyene n'ukuri ngenda kubwire urumva n'ukuri jewe ndifuza yuko abarundi bamenya ko kuvuga ukuri ari ubusinga naye ari ikintu gishobora guha agateka uwundi muntu kubesha ndakandura bimaze kuko urabona nko gukora umugambwe uzigendagiza umugambwe umugambwe udashobora kwitunganya we umugambwe wawe ni akamaro ko kuwushiraho wufumureka ikabihize nayo kuza kugushira ukaje kuvuga ngo nakayambujije kugukoresha nibaza ko ari ubujuju nabwenge burimo cyewe nta mugambwe nokora hanyuma nje kuvuga ngo ni naka ariko arawujera kandi nanjye ariho ndi ari jewe nyemewe donc kuvuga ukuri ndibaza ko ari byiza cyane iki nacyo ndugaruka ko nuko ari kwavuga bagaruka ibyo by'impunzi ibyo by'impunzi ndemwe ubwo turo turavugana na Libera ariko aranyumva ngaha uwo mubaza icyo yahunze yo kivuga nako ntigeze ahunga ari hariya mugandi ibintu gusa bivugwa akabijyako
ndabona akanya
reka ndagwereze ndazi ku mwanya ndi ku mwanya uri kuraza kuko n'ukuri ngaha je ndabivuze na mbere n'ubu ndabisubiramo abahunze ngaha bagenda gutora impapuro muri pasi bagatora amapasiporo n'amarese pasi bagatora muri banki gutora amafaranga je igihe umunsi mwana n'umunsi minota 30 gusa n'amabombe yariko aravuga ku nzu iwanje icyo ndiko ndavuga ni ugusukuvuga ngo guhunga ni byiza cyangwa guhungane ngo biryohere gucanga
ibijyanye reka duhe ijambo rya nyuma umuntu wanyu muri radio ijwi rya Amerika Vincent muri Veneza muri hehe
ningaye Kigali mu Rwanda
izina ry'ikinyarwanda ninde
Bernardette n'intererano nagira ange lega nkako tubona umenga no kugira umu SMDB FDD ikomeze guha Petero Nkurunziza igitinyiro kugira ngo akomeze kuyobora igihugu ata muntu n'umwe ashobora kugira icyumvira ashikirije mu gihugu turiko turabona umenga abantu barabandanya gutega ubwoba abandi bariko barapfa mbega nariko ndabaza umushinga ntaye ko n'inararibonye muri politike ko abona kazoza ku Burundi mbega bizohava bigenda gute ko
ndabona kanya katujanye reka tubaza abashinga ntahe kazoza ku Burundi nk'uko Vincent ariko arabibaza kazova hehe reka dutange kumushyira na Hilbira amasubona 30
kundi kazova mugwaruka rurengera amacakubiri yigishwa kuko ubwo gwaruka ni go rucugwa bufuna buhoro aha harimo basenze DFDD birirwa barahendwa abo bimbonera kure nuko bikwita gashi bakaja hamwe nabandi n'urundi gwaruka bagategura kazoza ku Burundi na kazoza kabo
yego mushe na Paul Nkunzimana kazoza ku Burundi
ego kuri kaza ku Burundi bo cyane umugambo wakoze demokrasi cyo tugura ni cyo 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 bakera kuba ingora zitaguye kuba mu kwezi kwa kane mwaka 2025 cyebwe twaragira imigambwe yose twegera n'amashyirahamwe yose twegera n'amadini yose twamaze gushika no ku masinyature ashika 5,000 n'amajana 3,000 kugira ngo ashobore kuba mu gihugu inama rukokomaya bose itora inishu urundi bufise imigambwe yose amashyirahamwe yose amenyeshamakuru bose amasendika kugira ngo bashyire ibyumviro byabo kugira ngo haboneke inishu
mu kubazo urundi
bafise atabanyamahanga bagiyemo ibyo gushyikiriza ibyumvi rero nk'uko wajya wavuga
gushyikiriza
ibyumvi
ntabwo reka tumuhe ijambo de gurasi yasi nkinahamira mukanya gatoya namwe kazoza ku Burundi mushya nayo nkinahamira de gurasi yasi ijambo ni gwawe duka ku ijambo musozere
ukuri niko kuzozana iterambere n'amahoro kwemeye kutokuvuga ukuri kuko urabaza uyu ugasanga yikwegera akunda akakwegera hariya akazoza ku Burundi karimo kuvuga ukuri kwesha n'ibyo byatubwiriye ibintu bibi byose byatwononekaranye ni kubera abantu batigeze bavuga ukuri babeshya rero ariko ndavuga nk'uyu Vincent w'i Kigali arakwiye kwirabira ko deja i Kigali n'i Burundi ngene hari ubutandukane bushobora kuvuga ati uriya ni mboneza cyangwa si mboneza nibyo ziye nuvuga ndakenze ukuri nako niko kuzokwamba guteza imbere ibihugu byose kubica ndaho bizotugeze murakoze
muhusia nahe deogracias inamira ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ku bibazo bihambaye cyane rwose ikibazo gihambaye cigenwa reka ingingo yafashwe n'umugambo uri ku butegetsi buhugina perezida Nkurunziza himboneza ntayegarizwa turagushimiye namwe mushiga ntahe Paul Nkunzimana ku kanya matwe kugira ngo tuganire. Turabashimiye namwe mushikana hari biha ntibashira kandi ku kanya matwe kugira ngo tuganire kuri ibibazo byose bihambaye. Turashimiye abanyamanyi biradio ijwi rya Amerika badutekamo bagashikiriza ibyimviro byabo reka n'ibibazo byabo. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteza amatwi mwakurikiranye ikiganiro cyacu. Dusangire ijambo cy'umunsi mubiye rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.